Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Kende umutekano muke akarero nka jewe inyuma ya matora twareje gutora hacaboneka amajwi 66 y'abatoye oya imbonera ko zishatira zivuga ko abije nenda abayoboye bashobaga ko bateza kudukorera ko kireka tugende tujabuke kuko tutabaye byo no gufatwa ofu.
Uyu ni umwe mu mpunzi nshasha ziheruka gushika muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo asigura igituma igitigiri c'abarundi bariko bahungira muri Congo congerekanye. Iyo nkuru co kimwe ntiyerekeye igitero caraye gihitanye babiri kigakomeretsa 23 mu ntara ya Gitega mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato. Hagati aho urubanza rw'umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo ntirwashoboye kumvirizwa nk'uko vyari bitegekanijwe. Igituma ni muri kino kiganiro. Ako mbanze ndabwira muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un baraye bashitse muri Singapore aho bagiye gukorera inama ya mbere hagati y'ibyo bihugu. Trump yashitse muri Singapore igihugu kizwi kuba atawucegamiye mu biganiro hagati y'ibyo bihugu bibiri mu ijoro ry'uno wa Mungu. Yiteguriye kubonana n'umushikiranganje mukuru wa Singapore Lee Long masaha ari imbere ku munsi wa kabiri. Ejo ntihazocabonana na Kim mu nama ya mbere y'imbona nkubone itari bwanabeho hagati y'umukuru y'igihugu cya Korea ya Ruguru n'umuperezida wa Amerika. Imbere yo kwashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko inama yo ku munsi wa kabiri na perezida Kim izogenda. Ntibiramenyekana neza ibyo perezida Trump na Kim biteguriye kumvikana ko canke nimba iyo nama izohera habonetse amasezerano abuze igihugu cya Korea ya Ruguru guhingura ibirwanisho ruhonyanganda. Abategetsi ba Misiri na Ethiopia bamenyesha ko bashoboye gutera intambwe mu biganiro vyabo vyerekeye ukugerageza gusangira uruzi Nile rufatanya ivyo bihugu vyompi. Ivyo bihugu bimaze igihe biri mu matati yerekeye urugomero Leta ya Ethiopia yatanguye kubaka kuri urwo ruzi Nile. Uwo mugambi wa Ethiopia wateye amakenga Leta ya Misiri yuko bashobora gukena amazi basanzwe bakoresha ava muri urwo ruzi. Nirwamara kubakwa urwo rugomero rwa Ethiopia rwiswe Renaissance ruzoba rufise agaciro k'imiliyari zine z'amadolari y'Abanyamerika kandi rukazoba ari urugomero rwa mbere runini rutanga umuyaga nkuba ku mugabane wa Afrika. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves ni kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu gatondo no ku muhingamo ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Abatwumva muri Gitega tubashimire cyane.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi, ikiganiro cacu tugihere mu vy'umutekano. Abantu babiri ni bamaze kumenyekana ko basize ubuzima, abandi 23 barakomereka mu gitero ca grenade yatewe mu kibanza c'ubu butike ahitwa mu Birohe ni muri commune n'intara ya Gitega mu gihugu c'u Burundi. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana aratugira ku muriri w'ino nkuru.
Abari ku gasoko kari ngaho mu Birohe asanzwe hateramira abantu benshi bavuga ko hari mu masaha ari hagati ya saa moya na saa mbiri z'umugoroba igihe grenade yagwa ku mabutike azungurutse ku gasoko. Uno musore yari karadandariza mu butike hanze yahaguye grenade aratubwira uko vyagenze aho yemeza ko abajeje umutekano bihutiye kuhashika.
Twibwe bahiri turi kugambe nk'ivyumba naye ubwo hari umuntu yarandamukije ngaha niko ndunamwe ko tuvugana uko kica kirakubita cangwa hariya Uyali ya chango mirira hali ya nda kurabo kareko hachi umanya wihezi. Nubisi muna yu kuraboroga. Uwa kuhisa gugugun. Hali kuraboroga chuta kumuraba tusanga. Kwa mongo ya maguru nya musoto. Ye wachit kumuteka na hachi wazi. Hachi umanya mutu ya humu tanga nita nchoy munani.
Umupaso ni nawe. Ada andaza mundi dandazi wifungu kwa wihie. Ili hambavu ya agu ito gisasu ni heza minwe. Afuka kui mana ya kinze. Kukua uhanu usanga hakura nisi ndi jabana.
Jeno mbusagitu likandiko nda katimboga. Chamela huja mienganya chewe hobi fugie mhagazi nganya na wakata hanyeni mhagazi hanyeni wa mienga kikuye kwechewe sinani vite kurawa na chengwa honyeni kweru bukoba bukiishi habana mbo naba nubo swara honda kaibi iruka jena jena cheni iruka na nja mwonzu chaturi ukarana tuku ukaranya leoni ho bacho wafu katini hagi mwonu na mwasipa kuchoka mwini warabara chaturi ukarana nituwale turi ye tubaka wikota kataka nataya honyene tukege aho tukaruki yetu tuku mbisaba nubo se atanu bali kwa fugia mwatufu ya mwonzu bachi watu kia umutekano ati udafite akazi ngaho sinasubire mu nzu twaciye tukiyenda bona abantu baryamye mu ibarabara sinako ni imana yakinze aha usanga ari abantu benshi igihugu cishye abantu benshi ku mugoroba ngaha
abantu haguye ico gisasu hari hateramye n'abajeje umutekano umusirikare yambaye civile n'umupolisi yambaye umwambaro muranga n'ibikoresho by'akazi
harafise motoro woni njya nkoya kubera gwamusabwe gacangwa guca baciye bayi mutora deja akigwa yaragise ubwenge akigira abagenzi be kugira abashoboye kuza aranka kwitanga motorora gusinko yari fise mundi muntu ngahanye hamaze gushaka abagenzi bacha babitora byose bavira gutwara nya mugenzi wabo hawoze ko barandira mugenzi wa ntanzuka mugenzi wa naba ashaka kugira ngo ahorungwe abantu bose biragoye gutahura
muri uwo mwanya nyene ica gusasa ugituritse cyahitanye kibira y'ubuzima bw'umutamakazi w'imyaka 60 azi kwizwi na Jean Prisca adandaza ibiyo bakura ku gasoko umupolisi nawe yari ngaho ngo yoba yavuye yitaba imana mu gatondo kuno wa mbere ariko ntibiremezwa n'igipolisi n'abamubonye bamutwara bemeza ko yari kiruruma
umupolisi yavuye afangwe na dinamaze kubyumva nararembye kwa kwa mutabuye kuva ngahanye kumanuka guco bahavuye bavuga ati nimwe mwambuye n'ije byato kwanza mu bike hamaze gushika abagenzi we bikorana murabe yuko mu musayidi ya cyane akaba hari undi musirikare we gwamoye gwamukwa yari umutahania kigeri moto cyere ngana ngaha twashira ku muntu umwe umutwaye kwa muganga
umwe mu bahuye n'ico gisasu nteza minwe aho twamusanze gwareye mu bitaro bikuru by'Igitega nta na kimwe yibuka kuvyabaye kuko yisanze ari mu kibanza kivurirwamo indembe
cyangwa ngo itumita nanga nunga ha numva none mbaba ndabanga ha munda kubera ngo mpomesa mvomesa cyo bintu biramanda bikanjya ngaha munda nka cantera mvomesa cyane bazangira ngo yo kudabari bintu tse ngira ngo bijya bikangira ngo byaba biri muri ngira ngo byaba biri mu nda
abakuru yo mutumba bavuga ko bwo bari ukoze ibyikibi busanzwe
ntabwo ni inkozi y'ikibi bimusanzwe no kuvuga mu bisanzwe biratangaje sheva ko umuntu agomba kwiba ko umuntu agomba kwiba ntiyari kozizo sasa moya deja ya kufumaza nyene mwijoka kugira abantu bamubiseye bandaneza akazi kiyo ko izo sasa amwe anuvuga ati numugize wanaye mu bisanga ari numvuga nta ni beef yari nga hanye mu bisanga uvanga una kabara afita ni beef agati nawe ya
Valentin na Imana musanero wa commune Gitega kuri no wa mbere yazindutse kuri uwo mutumba guhumuriza abanyagihugu aho yabibukije kwa mabirarira bakagenzura neza uruza n'uruja rw'abinjira n'abasohoka kuri uwo mutumba Gitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ntirwaburanishije urubanza rw'umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo na bagenzi be nk'uko byari bitegekanijwe iyo nkuru turahava tugaruka ko mu kanya ariko imbere yaho mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cankuzo atubwira iby'abatwa muri commune Cendajuru basaba gushigikirwa mu mwuga wabo w'ubucuzi
Hano ku isoko iri muri zone Nyamugari iri muri commune Cendajuru abatwa bashoye ibivuye mu bucuzi bwabo hari mihoro inkero imipanga impindu zo kujisha hamwe n'inkono Amisi Busongoye atubwira ko nahacura atunguka agereranije n'igikorwa bayakoze
twege ducura ibibezi amastade saidi ya mikono imbugita
Ibi mbona ngaha muri commune atandatu
ego baratugurira mugani batugurisha amahera make gose Urangi cyuma cyatugoye nk'ikibezi dushora kugurisha ibihumbi bitatu naho ari amahera make kandi tubatwa kiranguye amahera menshi tukacya tukigurisha amahera make gose ari kigegene nk'ikiri hagucya dushora kugura ibihumbi bitatu mwagize ngo ndagikore bakacya bambwira ibihumbi bitatu nyene kandi nagihinguye ari kibezi gikomeye gose
Bigirimana Egide n'undi musangwa butaka abeshejweho niki gikorwa cyo gucura avuga ko bafite ingorane y'ibisigarira by'ivyuma byo bafashije guhingura mu buryo bwisununuye bishoka mu bindi bihugu
n'ivyuma bahaye babaza barabishiramo bisandaza babitwara he mu za Buganda cyangwa babitwara hehe twebwe ubu n'ivyuma ntibikiboneka twara dukoramwe nk'ibibezi byo gusatura inkwi barashobora guca babipakira mu modoka bagaca babitwara kuza kubigurisha aho kubereza nka twebwe basi nka twebwe ho twitwa ngo turabasanga butaka tukabicura tukabihingura mu bindi vyuma byo babikenewe bacashima guca babipakira bagavaga n'ijya minzane bagaca bigenda twebwe rero utwo dukosanga dusigaye nyene twibereho kunyene
muri rusangi abanyagihugu ntibakibeshejweho ahanini n'ibihinguwe n'abasanga butaka gusa ariko bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cendajuru bavuga ko ubucuzi bwa abasanga butaka bukibafitiye akamaro nubwo bitera bigabanuka ku masoko
nasanze bantora amahera menshi nanaze mu isoko ndarora abanyacurumoro ndababura nja ndamira ku muntu aza gucura ndamuhereza amahera kandi ntari kuyatangira ku bucuro kandi ari mu kirindi nari nifitiye nanaho umva yo nkaba ndi mu isoko ntari kuca nitorera umuhoro nkitangira amahera nkashika ntema ugaje amaze kuntwara umwanya ngenda kurondera kujya mu ntacura numugenza araza kuntira ko gahoro kubera iki baduheze kuza batuzanira gahoro dutema kubera nyereye ku bintu byo gucura
urongoye urunani rw'abasangwa butaka Unipoba mu ntara cyankuzo Gikosi Zakari asaba leta ko aba basangwa butaka boronswe imirima kugira ngo bashobore kwigwana ko nk'abandi banyagihugu
ibyo byuma bijabuka kuburyo twahora turonka ibyuma bakoresha kuburyo ibyuma bamaze kubishira ku munzane biragenda nta byuma bikiboneka je gituma hari hakenewe yuko urabona nk'abatwa bese usanga atamyonga bafise iyo hageze nko muri ibi bihe by'igihe cici twasaba ko leta n'umuvyeyi w'abarundi bose ko boshora kuraba habatwa bose bari bashora kwara ko urabye nk'ikigamba cankwe muri mishiha muri komine mishiha cankuzo barashowe kubarosa amasebura barayafise mugabo urabye nko muri komine Cendajuru nta mutwa numwe afise sebura nukuvuga yuko ubukene buguma basagiriza ko nk'ubu abandi babene igihugu bose bagomba kuja mu masebura barimo ibijumbu mu myonga
ariko nubwo biruko bamwe mu basangwa butaka bavuga ko batota umwuga w'abasokuruza babo
turose ako kuma tuvate nk'uyu mufaso navuze yuko gukoserekeye umuhoro akaza akavuga ati we wa muntu uradi gucura ngende nkora kakumaka mugabo menye yuko ndi hehe ndi mu ndarima
userukira abasangwa butaka mu ntara cyankuzo avuga ko ari irimo abasangwa butaka bake ugereranije no mu yandi makomine kuba iyo komine ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania bibaha akaryo ko kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ibyo bacura bashorerayo mu ntara cyankuzo iri mu buseruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda indi nkuru imwe yo mu ntara mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko duca dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu banyagihugu muri komune ya Muhuta ni mu ntara ya Rumonge bidoga bavuga yuko ibikorwa rusangi bakora bifise izindi ntumbero kuko ibonekeza mu imvugo zitabereza politike umenyesha makuru ijwi ry'Amerika i Muhuta ala Ivirankunda abidusigurire
Ivyo bikorwa vyiterambere rusangi vyamabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri yo komine ya Muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagirije ijya Amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe nuwo wese bazi ko atavyitaba abo banyagihugu bakidoga ko mwerizo nyigisho zisa nizifatiye ku macakubiri zibaruhije Hakizimana Anita ayagavuga ati
Tradisiyo ya mirizi inyigisho za politike nimbe bibane byo ariko barakubwiye ni imvugo za itse bintu ariko aravuga ari ibintu by'iterambere n'ibyo byiza biteza imbere nko guca amabarabara twe dushaka ibintu by'iterambere gusa nta kindi kuradiyo mba ndiko ndijukira ibintu by'iterambere byari bikwiye guteza imbere ukazaba dukorera amabarabara utarinze gushyira imbere ibintu inyigisho za politike
inkurikizi y'izo nyigisho ni uko hari abazifatira ko bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko boba ari abahemu badakunda indogozi z'igihugu uko niko vyashikiye Alphonse Nkunzu Muremyi
uwo munsi sinagiye nta kuko ariko numvise urunwaro wavuga ati cyose nagiye kubikorwa rusangi yaba nari nkomeye nari gukora ibikorwa rusangi
wari waragize ubwo
imina yarabugize kabisa ko navuga ati mwanya mwe barashobora kumfa kubifata bo tureka tukwidembya huko ukomeye ntiwareka kujya kubikorwa rusangi kurema ni baraye bagabanye mu kazi nkuyo kuko bakuye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'ufise akantu cyo kuko umunsi nyina wagatanda nk'umunsi w'ibikorwa rusangi ukagenda ushitse wagira ugenda ukadomba bagahagacye mu kaye aho hantu niwe waruziga kantu za gukura mugaba cyabagwagarika ati ntugende kwa kazi uyu munsi dufite bwo kwa risangi ka kazi karapfuye none udakugiye iki cyaza gufungura iki mwo mwanya eh je bya byashikiye gose
kugabo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vyiterambere rusangi mu gihe abavyitaba bataba banasangiye imigambwe ibintu bibandanije uko biri Yeremia Uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ngaruka zizomushikira
mwino komine yacu no kubera mbona kivyo mbona nuko ibintu by'intuze nyavyo ibintu bya politike bakabyigiza kubera ibikorwa rusange ntibeza ngo bigende neza twahora duhuza cyane gose nka jewe jizo nkurikiza agenda z'imanze kubera batagabanije ibyo bintu by'inyigisho z'imigambo genda by'imanze batabihagarika sinzosura kubizamo ibyo bikorwa rusange sinzosura kubizamo je bo bihagarika kugyango tubandanye ibikorwa
abajejwe intwaro muri komine Muhuta baremeza ko ivyo bikorwa vyiterambere rusangi birangiye bafata kanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagiriji bibavugwa ko Jean-Claude Havyarimana umuhanuza mustanteri ajeje ibibazo by'intwaro hamwe na Karanga yisigura avuga ati
ibikorwa by'iterambere rusangi nga aye muri komine yacu ya Muhuta hari igihe usanga ariho bamwe batavyumva na cyane cyane bakacha babihintumbero ya politike bakabifata nko menga ibikorwa rusangi tubahimiriza gukora ukamenga bakagomba kuvyitirira umugambwe hari igihe wumva abantu bavyitoga mugabo bakabituta matama mugabo ntibabiserure kuko turagaragaza kubiberekana neza yuko ivyo oye atariko birekanda atarivyo tubandanya guhimiriza no kwigisha bene gihugu no kuberekana neza ko ibikorwa rusangi biterambere rusangi si ivyo umugambwe si ivyo umuntu si ivyo idini ni bikorwa by'iterambere rya twese uko twese tuba dukeneye ibyo bintu kugira ngo bidufashe tukaza twizera rero yuko n'abatoba bavyumva no munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumba yuko igihugu cyubakwa na bene cyo
abonya gihugu bo muri komine Muhuta banegura n'inyifato yo kubimaza imwe mu mpapuro mu rupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'ivyerekana ko bubatse biciye amategeko kuko bazwi nk'abatitaba ivyo bikorwa by'iterambere rusangi kugabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazi baronsa ari guhonyanga amateka y'ivyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Utungane mu gihugu cy'u Rwanda urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ntirwaburanishije urubanza rw'umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo na bagenzi be nk'uko byari bitegekanijwe urubanza rwimuriwe mu rukiko rw'ubujurire ruzotangura imirimo yarwo mu minsi iri imbere Kizito Mihigo na bagenzi we baregwa ivyaha by'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda umenyesha makuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa akurikirana ivyo no rubanza rwa Kizito Mihigo kuva bigitangura
Abanyamategeko bunganira baregwa Maître Antoinette Mukamusoni ku ruhande rw'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo na mugenzi we Maître Blandine Ntabwoba ku ruhande rw'umudemo Jean Paul Dukuzumuremyi nibo babanje gutangariza ijwi rya Amerika ku rubanza bagombaga kuburana kuri uyu wa mbere ku rukiko rw'ikirenga rutakibaye kubera amavugurura amashya yabaye mu bucamanza Abanyamategeko bavuze ko bamenyeshejwe ku rubanza bunganiramo abaregwa rwimuriwe igihe kitazwi ariko nabwo rukazaburanishirizwa mu rukiko rw'ubujurire rushya Ijwi rya Amerika yageze mu bwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga nabwo buyihamiriza iby'aya makuru. Bwavuze ko urukiko rw'ikirenga nta bubasha rufite bwo kuburanishiza imanza. Bwavuze ko kubera itegeko rishya rishyiraho urukiko rw'ubujurire ryatowe mu minsi ishize kandi n'ibyangombwa byose bigendanye n'uru rukiko biri gushyirwa mu buryo umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be bazaburanishwa n'urwo rukiko rushya. Ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga buravuga ko ibi bitareba urubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be gusa ahubwo bindareba undi murundo w'izindi manza zimaze imyaka zitaburanishwa n'urukiko rw'ikirenga zigomba kuzaburanishwa mu rukiko rw'ubujurire bwirinze gutomora igihe cyanyacyura urukiko rw'ubujurire ruzatangirira imirimo yarwo uretse kwemeza ko ari mu minsi ya vuba mu minsi ishize nibwo inama y'abaminisitiri yatereranye yemeza umushinga w'itegeko rishyiraho urukiko rw'ubujurire Ubutegetsi buvuga ko uru rukiko ruzarushaho kwihutisha umurundo w'imanza zajyaga zidindirira mu rukiko rw'ikirenga uko niko bwana Vaud wizeye Imana umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera yabisobanuye
urwo rukiko rero rukaba ruzashobora kugabanya ibyo birarane by'imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga
kuko mu manza ruzaburanisha harimo ni manza ubuzarigiye urukiko rw'ikirenga ariko urukiko rw'ikirenga rutari rwatangira kuburanisha ntabwo urukiko rw'ikirenga ubundi rwakagombye kuba rurimo amadosiye aronzemo urukiko rw'ikirenga rushobora gutanga ibisobanuro ku ibyo bita interpretation ku ngingo zimwe na zimwe z'amategeko urukiko rw'ikirenga rutanga imirongo migari izindi nkiko zikurikiza mu kazi karwo ntabwo rero iyo nshingano y'ibanze urebye urukiko rw'ikirenga rwacu siyo rwakoraga kuko hobo twari rurunzemo imanza nyinshi.
Bamwe mu baburanyi bakunze kwinuba bavuga ko muri rusange kuba batinda kuburana ubwabyo bitari ubutabera kuko baba butatangiye ku gihe. Mu manza zimaze igihe mu rukiko rw'ikirenga zitaburanishwa twavuga nk'urwariye Tona Joel Mutabazi wahoze ari mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame unaregwa ibyaha birimo gucura umugambi wo kumuhitana. Uyu ni itsinda bari kumwe urukiko rukuru rwa gisirikare rwabahannye mu 2014 barajurira. Hari kandi zimwe mu manza za genocide nazo zimaze igihe ziri mu rwa Bwana Leo Mugesera woherejwe na Canada mu 2012. Mu mwaka 2015 urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bya genocide rumuhanisha gufungwa burundu arajurira. Hari urwa Pasteur Jean Uwinkindi nawe wageze mu Rwanda avuye i Arusha mu 2013. Mu 2015 urukiko rwamuhamije ibyaha bya genocide rumuhanisha guhera mu buroko arajurira n'izindi. Haraza kandi urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoze kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame na muramuwe General Frank Rusagara baregwa ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi. Mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwahanishije Colonel Tom Byabagamba igihano cyo gufunga imyaka 21 na muramuwe General Frank Rusagara igihano cyo gufunga imyaka 20 nabo barajuriye. Turugarutse ku rubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be bose batawe muri yombi mu kwezi kwa kane 2014. Barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho burimo kugambirira guhitana Perezida wa Repubulika Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. Nibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga anavuga ko bagombye kuba babihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito gufunga imyaka 10 kuko ngo yorohereje ubutabera mu miburanire ye. Umunyamakuru Cassien Ntamuhanga yahanishijwe imyaka 25 y'igifungo naho Demobe Dukuzumuremyi we ahanishwa imyaka 30 y'igifungo kuko ngo byarubisubira cyaha. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha anabisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko bibavugaga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabona ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande umunyamakuru Cassien Ntamuhanga na mugenzi we Demobe Dukuzumuremyi baburanye bahakana ibyaha bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano bemejwe n'ingoyi bariho. Mu iburanisha riheruka mu rukiko rw'ikirenga byagaragaye ko umunyamakuru Cassien Ntamuhanga ngo yaba yaratorotse gereza. Kuri uyu wa mbere mu rukiko hagaragaye umuhanzi Kizito Mihigo gusa. Nkuko bimaze kumenyererwa iri mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa, inkweto z'umukara zimenyerewe muri siporo, amasogisi y'igitare, ishapuri y'umweru ku kuboko kw'iburyo n'isaha ku kw'ibumoso. Hanagaragaye abavandimwe be babiri bari baje kumva urubanza. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito Mihigo yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi ngo bagiranaga nabo muri FDLR ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idacana waka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose byabibumbatiye insanganyamatsiko y'ubumwe n'ubwiyunge yewe n'ibibumbatiye insanganyamatsiko zo guhimbaza Imana byahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko urukiko rumuhamye ibyaha. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwari twakabonye Bwana Arison Mutabazi uvugira inkiko zo mu Rwanda ngo tumenye amakuru ya nyayo ku gihe urukiko rw'ubujurire rwazatangira imirimo yarwo. Birumvikana ko twagombaga no kumenya igihe urubanza rw'umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be ruzatangira kuburanishirizwa. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nabice ku masonga nkitangura ibitegere by'impunzi z'abarundi ziza zigana amakambi y'agategekanyo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibandanya byiyongera. Inkuru irambuye n'ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Kongo. Vedaste Ngabo.
Imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo yasangiye igaragaza yuko muri iyi nkambi iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu bamaze kwakira impunzi z'abarundi 80 zisaba ubuhungiro. Dore ko iyo ugeze muri iyi nkambi hari impunzi usanga zikambitse hanze y'inkambi kubera imbere mu nkambi huzuye izindi mpunzi zahunze kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018. Izi mpunzi zahunze kuva muri uku kwezi kwa gatanu gushize ndetse n'iziri guhunga muri uku kwezi kwa gatandatu aho zikambitse hanze inkambi y'agateganyo yasangiye zagiye zigaragariza ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma zihunga igihugu cy'u Burundi zigahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Twe duhunga umutekano muke, kandi umutekano muke rero ugera ku rugo rw'umuntu akarero nka jewe. Inyuma y'amatora twareje gutora hacaboneka amajwi 66 y'abatoye. Oya, imbonerako zishatiraza zivuga ko aje nenda bayoboye nchamona kuwa mwusi jombana bibi nicho chati vena che mhunga nza mungambi ya transifiro mwisangi bara haru yawashi guharura baru hamajuku milongu tena tana tana tu jabato yeo ya pachawavuga tivo kuwela kwa bagia tutasangi umugambwe aja majuku ya vui wabo pachawavuga kwa teta kuduko lirako ichabitumwa umuhimu mvisibjo tile katugiende tujabu kukuko tutawaibjo nukufat kwa opu nchanda wanda jandazanga
kwebge ngora nezatu nye duhunga nana nduwe mga senyi nana nduwe mga senyi wachu ni murugombo ngie kuramutsi wachu murugombo kuchabara telefona ngu mkabu wanjiba mwishi mwabagi abishe mwabagi abanu mirongibiri na bata anda tu nchanda genda ngie chanumbukoba davuga sichora kugumanga ata mgabu mfise chanda fati nzira ndaza reka genda hanumuteka anuri chanda shikanga mwisange bachabara anyaki
gusezi mpunzi zao ngie muri Kongo aho ziri mu nkambi y'agateganyo yasangi zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba mu buzima bubi kuko ari zirara hanze ndetse n'izindi zigahabwa ibiribwa bidahagije.
Kumba iho ngaha baranyakiriye ariko gusa njyarimo ku munsi kandi nange ntabwo bitagira umuntu hanyuma ndacari hanze ndara hanze njyama ku shitingi nta kindi kintu.
Usaba ko byagenda gusa
nisaba ko naje ubwanje bongaburira neza hamaseri kaza ikankura hano ikanja niyo bajana muri mwikambi.
Frank Ngandu ni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sange atangaza yuko kuva muri uku kwezi kwa gatanu gushize bamaze kwakira impunzi z'abarundi 80 aho zigenda zambuka mu byiciro bitandukanye kuko usanga hari igihe bakira impunzi zibiri ku munsi. Perezida w'inkambi y'agateganyo ya Sange Bwana Calixte Twizeyimana asaba aseri kubajyana mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi kugira ngo abana babo batize uyu mwaka bazabone uyu batangira umwaka w'amashuri mu kwezi kw'icyenda.
Nta bana baje biga ubamaze kwibagira amashuri nk'umuntu yaje mu kwezi kwa mbere yagira ati niuri uri mu gice cya kabiri zoba ndi mu ishuri gaca kwizi kwezi kwa gatatu kwa kane ubu twatwinjiye mu kwindwi giza udukora ni ngoga kugira mu kwezi kw'icyenda aho umwaka mushasha w'ishuri bushutangura abana bakiga ntave babibirara ko nk'ubu bashitse muri Kongo ashobora gucagira ingeso aje guca amahera hehe kumbure amashuri arahagaze yo bandanije gacha yacira mu nzira bogira ingufu bakaraba bakadushira ahantu hatubereye guburyo yaba umwana karonka ivyo ategereje kuronka yaba uhuze.
Muri inkambi y'agateganyo yasangiye ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi 300 kuri birimo impunzi z'abarundi zirenga 500 ari no mpamvu usanga ari impunzi zirara hanze y'inkambi kubera imbere mu nkambi huzuye izindi mpunzi. Badase Ngabo kubwijwe rya Amerika muri Sange mu ntara kivuye amajyepfo.
Pedaste Ngabo harakinuye imbere yuko dusezerana no bita ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong Un baraye bashitse muri Singapore aho bagiye gukora inama ya mbere hagati y'ivyo bihugu. Trump yashitse muri ico gihugu kizwi kuba atawucegamiye mu biganiro hagati y'ivyo bihugu bibiri mu ijoro ry'uno wa mungu. Yiteguriye kubonana n'umushikiranganje mukuru wa Singapore mu masaha ari imbere ku munsi wa kabiri ejo ntihazocabonana na Kim mu nama ya mbere y'imbonankubone itari bwabeho hagati hagati y'umukuru w'igihugu cha Korea ya ruguru n'umuperezida wa Amerika. Imbere uko ashika muri Singapore, Trump yavuze ko atazi neza uko inama yo ku munsi wa kabiri ejo izogenda. Ntiranamenyekana neza ibyo yagiye kuvugana, ariko menshi bari baza yuko nimbi yo nama izohera habonetse amasezerano ahagarika igihugu cha Korea ya ruguru guhingura ibirwanisho ruhonyanganda vya nucléaire. Muraba rero hagufi ya maradio yanyu masaha ari imbere tuzaza kubandanya tubabwira ivyino nama iyo bizoba abigeze. Mwakoze ncuti bakunzi mwabanye natwe na Lidiane na Hazwe na indemesheje kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma. Sakumi muraza kumva muri sanga sakumi na zibiri amakuru avugwa mu Burundi gice sahimwe n'iminota 30 yazobagezweho ku isi na cane cane muri Afrika. Murumva ko inkuru ya Trump na Kim arizoba iza ubwambere.